Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno musi tugiye kuganira ku kibazo citiro co kudasinzira neza kubura itiro rikwiye canke kuribura burundu. Ni mukanye rero mu kiganiro muri sanga nkuko bisanzwe kiganiro muri sanga co ku musi wa gatatu tubaganiriza ku bibazo vy'amagara y'abantu. Kaze muhamagare murungike nimero zanyu kuri Facebook dushobore kubahamagara muterere mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni kiganiro mwasavye cyane kugira ngo dusubira gukora igice cyacu cha kabiri. Turafise muganga yiteguriye kubandanya abafasha gutahura neza ikibazo cy'ingwara yo kudasinzira neza insomnia mu rurimi rw'Igifaransa. Ikaze mwese
muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radishwi rya Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatatu tuganira ku bibazo by'amagara y'abantu. Uno munsi nkuko mwe mwabisabye cyane ko tugarura ikibazo cyo kudasinzira, ikibazo cha insomnie mu rurimi rw'Igifaransa. Ni ikibazo kidasanzwe benshi bakunze guhura naco. Ikibazo cyo kudasinzira neza canke bikwiye kirashikira abantu benshi bitewe n'imvo nyinshi harimo imyitwarariko y'ubuzima irenze. Nkuko rero mwabisavye nico tugiye kuganira ko kuri uno munsi abanywanyi bishwe rya Amerika kuri Facebook no nahandi baratwandikiye bavuga yuko kiganiro giheruka cyari kiganiro cabafashije cyane bakifuza yuko tugarura muganga akongera akabandanya kudufasha. Nkuko rero abakunzi rero babisavye uno munsi ni mu gihe abahinga n'abaganga bamenyesha ko ukutavura ikibazo citiro kare bishobora kuvyura ingaruka mbi zitari nke harimo ingwara zikomeye nko kwibagira cyane, ingwara bita mu rurimi rw'Igifaransa Alzheimer, canke uguhungabana mu mutwe iyo bita depression canke anxiety n'ibindi byinshi. Kaze rero mushikiriza ibibazo n'ivyumviro twakire umutumire wacu ni muganga Nestor Nsengiyumva. Muganga Nestor Nsengiyumva yanonose ukuvura ingwara z'imitsi nsoza bwenge, no mu neurologue akaba rero akorera mu gihugu c'u Burundi abandanya dufasha. Muganga Nestor Nsengiyumva turagushimiye cyane kongera gufata kano kanya ko kuganiriza abanyonyi bishwe rya Amerika abatwumva bose kugira ngo ubandanye ubafasha ku ngwara iyo kuburitiro cyangwa kugira guhungabana itiro muri rusange. Kaze neza.
Murakoze cyane, nari ndabashimiye kubona mwongeye kugendera kugira ngo dusabikanye ubumenyi mu gifata cy'ubuvuzi. Murakoze cyane, ndashimiye n'abari kubatwumviriza bakeneye kudusabikanya ubumenyi. Murakoze.
Yego. Muganga, ubutaha waratubwiye ibintu byinshi cyane bijanye n'ukuntu ubwa mbere na mbere umuntu yobanza akamenya ikibazo citiro ingene kiba kimeze, umuntu abameze gute kugira ngo yitwe yuko afise ikibazo citiro. Bimwe mu byo watubwiye wavuze uti iyo umuntu amaze iminota 20 irenga atarasinzira, ongira uvuga uti iyo yinjiye mu itiro ntarigumye no kuvuga rigacika, canke iyo umuntu avyuka kare kandi bitari bikwiye kumera uko yari yaryamye atevye, canke iyo umuntu yumva rushe canke kuba umuntu agoyagoya ku munsi ugasanga amagara yiwe ntameze neza kubera iyo tiro. Rero no kuvuga ko uyo muntu abafise ikibazo citiro. hakaza rero ningene umuntu yomenyereza umubiri wiwe kugira ngo ashobore kumenyereza umubiri wiwe kujyama kare cyangwa kujyama neza. Tubanze tugaruke kuntu umuntu amenya neza yuko afise icyo kibazo citiro. Iyo uvuze ati iminota 20 utarasinzira, ni ukuvuga yuko umutwe uba ukirushe canke ubukeneye gukora ikintu kugira ngo uje muri iryo tiro. Ni giki muri iyo minota 20 wogerageza gukora kugira ngo ujinjiremwo neza?
Ego, murakoze, mubagije ikintu mfura mutima, kandi murakoze cyane kubanza kwibutsa abariko batwumviriza ibyo twaganiriye. Simba kubigaruka cyane kuko mwakoze neza kubivuga. Nuko umuntu amara iminota irenga 20 atarinjira mu itiro, nuko umuntu adashobora kwigumya aza aguma yikangura, ugasanga nta minota 30 amara asinziriye. Nuko umuntu yikangura kare gusumbya yari yabitegekanije. Ariko rero imbere y'uko nca nishura kuri icyo kiwanyu, hariho ikindi gihambaye na mwakibuze mugabo ngo matinda kivuga. Nuko haba hariho ibimenyetso by'ubuzima bwa misi yose, hariho ibintu bica bihungabana, hariho ihungabanywa by'ubuzima bwa misi yose. Ni bya bindi mwavuga aho umuntu usanga aguma yisinzirirako, aho umuntu aguma yumva umengo ararushe, aho umuntu usanga adafise atari concentre, aho usanga umuntu umwimbi wiwe utameze neza, ari umunyeshuri ugasanga umwimbi wiwe utameze neza, ari undi mukozi wari wese ugasanga umwimbi umeze neza. Hanyuma harimo kandi kuba umuntu nubwa nti aguma umenga arababaye arikiriwe canke ntagumye hamwe, kuba ari umuntu aguma yisinzirirako, kuba ari umuntu aguma yumva umenga nta ngoga nta nguvu energy afise, hamwe no kuba ari umuntu akunda gukora amakosa cane mu buzima, harimo n'amaksida nko ku bantu basanzwe abashoferi. Hakabamo kandi n'imyitwarariko irenze rero na cyane iri ku bitiro. Mwakoze cyane kuko na memwari mwabivuze, ibintu bishimangiye ko kubera iki, kubera ko hariho abantu usanga bafise nubwa nti icyo twita short sleep duration, nubwa nti umwanya bafise itiro ry'umwanya mutoyi, basanzwe ari uko nyine mu buzima bwabo. Icyo baza gutandukanira n'aba bantu ba insomni ni uko abo bafise iyo icyo twita short sleep duration, nubwa dure ntoya y'itiro, abo bantu nubwo babyutse babyuka bameze neza, nta ibi bintu byo kutumagura byo kumva barushe byo kumva badakora neza ntabyo bafita. Icyo rero ni ikimenyetso gihambaye. Hama ngarute rero kuco mwarimu bajije, mwarimu uvuze muti mbega none tuvuze tuti iminota 20-30 ni ukuvuga iki? Mu bisanzwe iyo umuntu agiye kuryama, nubwa nti icyo twita activite cerebrale, nubwa nti uko ubwonko buriko burakora bitera bigenda bigabanuka, bigenda bitera bigabanuka, rero kugeza aho ubwonko bumera nk'ubutekanye, hanyuma umuntu agaheza agaca asinzira. Rero nubwa nti umuntu ntiyabwiriza kumara iminota 20-30 irenze atarasinzira, aba ari umuntu afise iyo ngorane ya ntuzeye ya insomni. Hama ikindi nota mvuga kumbure wanashima ashobora kuba ntanavuze uheruka, ni uko ego narigeze kuvuga icyo twita isaha yo mu mubiri. Hariho isaha yiyubatse mu mubiri, aho tuzi yuko hariho umunsi hakaba nijoro, hariho amasaha yo kuryama hamwe n'amasaha nubwa nti y'umurango y'umunsi. Ikigoma ndakivuge kuko mu bantu bafise ingorane y'itiro harimo abantu nubwa nti abantu bateba kwinjira mu itiro iyo bagiye kuryama, hariho abantu mu bisanzwe batari bafise iyo ngwara ya insomni, ahubwo bafise iyindi ngwara nza gucamvuga. ni ingwara twita delay sleep wake phase. Ni kuvuga ngo abantu iyasaha yo mu mubiri bobo hari ukuntu yiyongereye yariyongereye amasaha rero yabo two kwita yo kuja mu itiro ni nk'akarorero nka isaha zitandatu zo mu ijoro. Ni kuvuga ngo uwo muntu rero agiye kuryama akagenda kuryama amasaha ajya abandi bantu bamenyereye kugenda kuryama saa moya, isaha imwe cyangwa saa tatu, uyu muntu ntashobora kwinjira mu itiro kubera ko isaha yiwe mu mubiri ifise ukundi kuntu yubatse. Ni ukuvuga agiye kuryama hataragira isaha yiwe. Ni ukuvuga ubwo muto y'abantu basanzwe bafise ni nk'indwara mugabe iyo ndwara iyo umuntu ayifise tumenya ko ayifise ko arindiriye akareka kujya kuryama arindiriye gufata akagenda kuryama nk'isaha zitandatu zo mu ijoro, uyo muntu atasinzira atangurane ibaye atasinzira. Nicyo gituma rero uko isaha yo mu mubiri yubatse, umuntu agiye kuryama agenda kujya bwa mbere kubera ko yakanguye no kubyumva, aba yakanguye no kubyumva ari nacyo gituma tubaza kugara ko hahandi tuvuga duti ikiro no kubanza ni kurirondera kiraza kugenda kuryama nk'akaruru uvuye kumbonesha kure n'ibindi tubaza kubigaruka ko kumbure ariko by'ukuri ntiyabwirwa kumara umwanya munini kubera ukuntu umubiri wubatse, umubiri urubatse ku buryo abaho igihe cyo gusinzira no igihe cyo kuba umuntu akanuye. Umuntu rero atategeza kuraba neza iyo amaze umwanya munini atarasinzira, kimwe afise indwara ya insomni indwara tuko tuvuga, canke naho afise iyindi isanzwe y'umubiri hari ukuntu imeze nk'iyiri imbere. Uyo muntu kugira ngo abimenye ni uko kizira yuko agenda kuryama akagerageza akagenda kuryama hajya yumvise by'ukuri yuko agomba gusinzira.
Ego ni ukuvuga ko kumbure turaza kukigaruka ko nk'uko bivuze yuko abantu bamwe bashobora kuba bafite amasaha atandukanye mu mubiri cyangwa baratumye umubiri wabo uhinduka isaha yo mu mubiri. Ariko mbere yaho reka nakira umunyu wanyu w'ishuri rya Amerika Cyril afise ikibazo cyangwa icyumviro. Cyril uraho neza?
Amahoro.
Uraho urakomeye?
Ndashimye Imana.
Ego kaze neza duga ku ijambo umuganga arakumva.
Ariko hagati aho mudufashe mu buhanga bw'ibyuma ijwi ry'umutumirwa ntabwo riri gusa nk'aho ricika guri kukuntu kuri radiyo urumva ko bisa nk'aho bitameze neza. Niba baza kumugara ku murongo kugira ngo tumwumve neza, sinzi ko byaza kugenda.
Ego
hanyuma reka mumeze ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Ikibazo nari mfite ni ikijyanye n'abantu babura ibitotsi. Yari mubyara wanjye mfite yakarabye mu maso ninjoro, ubwo byumvikane ko ninjoro adashobora kuba yakaraba mu maso. Yambwiye ko aramutse akarabye mu maso burinda bucya adasinziriye ntabwo agira ibitotsi iyo yakarabye mu maso. Ndagira ngo mbaze muganga byabiterwa n'iki. Hanyuma hari undi muntu nzi uhora asinzira ahari hose muri kuganira mu minota mike yakabafashwe n'ibitotsi arasinziriye. Iyo byabiteye kandi nagira ngo mbaze nk'ubu ngubu wenda urugero rwa kuri njyewe mbaye ngiye nko kuryama nkumva nk'inkuru wenda y'umuntu yitabye Imana burinda buke ntasinziriye ndara ndeba kabone niyo bwa byagenda gute ntabwo ushobora gusinzira. Ikindi niyo ndyamye niba ndyamye kare ndaryamira mbyuka ntibisaba ngo mbyuke ninze kuko mba numva nkifite ibitotsi cyangwa se itiro. Naryama nkerewe nkabyuka kare, ubwo byaba biterwa n'iki? Murakoze. Nibyo
guma ku murongo Cyril, guma ku murongo kumbure muganga ashobora kuba afise ibibazo abaza kuri bimwe mu turorero utanze. Duhere ku cya mbere uvuga ati umugenzi wawe cyangwa mwene wanyu iyo karabye mu maso aragira ikibazo cyo gusinzira. Muganga duhere kuri ico.
Mushobora kubera ko umurongo wari wameze ka musha kubisubiriramo ibibazo z'umuntu wanyu mwamukoze cyane.
Ego Sarira aravuze ati arafise umuntu mu muryango avuga ati iyo kajye mu maso akarabye mu maso kumure ku mugoroba agiraje kuryama uyu munsi cyangwa iryo joro arara ari maso bidakunda urumva aragerageza kudakaraba mu maso kubera bituma itiro rica ritakara ivyo byo babiva kuki
makoze dukuri ikintu kitamenyerewe cyane ariko byosaba yuko ashika kwa muganga bakamusuzuma guko amumaso mubona hariho nuvuga ibisuzuma byenge itandukanye isuzuma ibihimba byo mu maso hariho umuntu rero ushobora gusanga afite akagorane muiyo mitsi isuzuma byenge ugasanga icyo kintu kukara mu maso bimera nka vitamine nka allergy kuwo mutsi isuzuma byenge nko gukabura umutsi isuzuma byenge ugasanga harabaye nuvuga izindi perturbation muri mubwonko ibyo rero byosaba yuko by'ukuri asuzumwa bakamusuzuma neza kugira ngo tumenye neza icyo bivako ego murakoze
nibyo babiri nka kujyanye umuntu iyo aryamye hama umuco ukaza mu jisho bikabwira ijisho yuko hageze kubyuka byo bari cyo kimwe
iyo umuntu aryamye umuco ukaza ni ukuvuga ngo abakabuye ubwonko bwari businziriye abameze nk'ubukabura ariko mugabo urumva wowe ego no kunyagira ubwonko gushusha ariko urumva yuko uyo nawe niba gakwiye gushikira mu gihe akanura mu gihe yari asanzwe adasinziriye niba nabikabuye neza hanyuma gusa iyo yoze mu maso bigaheza bikaba kumugora kwinjira mu itiro ariko by'ukuri urumva yuko ari ikintu kimera nka steam of Christ kuva nko gusimira bigaca bituma rero nubwo ngo ubwonko buguma bumeze buri analeste buguma bukanura
ibibazo bikurikira yari afise yabajije ati afise umuntu wundi afatwa n'itiro ahariho hose abari murashobora kuba muriko muraganira ukaza ubona yasinziriye yagiye ikindi ati inkuru ivune ica inkokora kuri we imutuma ijoro ryose adasinzira yabuze umuntu cyangwa habaye ikintu gihambaye iryo joro ntasinzira na gato navyo nyine ubidufasha
ego murakoze mu bisanzwe nk'uko bivuze kimwe mu bimenyetso byerekana yuko umuntu afise ingwara ya insomni ni ukuguma ni uko ku murango haba inkurikizi ku murango rero ugasanga umuntu aguma yisinzirirako ariko rero kugira ngo dushe tuvuga yuko uko kwisinzirirako byavuye ku ngwara ya insomni kuko ingwara ya insomni mubyumve neza uwo muntu nubwo aronka umwanya wo kuryama mu ijoro wari witwa ko ukwiye agumana bya bibazo kubera ko aragenda kuryama hanyuma ntasinzire hanyuma ku murango agaheza akagira ibintu byo kwisinziraho ariko rero hari abandi bagira ibintu byo kwisinziraho kubera ko batarose amahirwe icyo twita opportunity yo gusinzira mu ijoro ku buryo ayo mahirwe bayaronse yo gusinzira mu ijoro baheza byari byo kwisinzirirako bigahera ni ukuvuga rero tuvuga yuko afise indwara ya insomni mu gihe agira ibintu byo kwisinzirirako kandi mu ijoro yari yaronse amahirwe yo kugira ngo asinzire ariko agaheza akabura ikiro uyu muntu rero ikintu cya mbere ni uko ikintu cya mbere numubaza ni uko mbega none mu ijoro arafise amahirwe yo gusinzira nubwo aragera kuryama dufate nk'izasa zo mu ijoro hanyuma hakaba atarabindi bintu bihungabanya ikiro ryiwe ahari harateye nta muntu amubyura nta kindi kintu bituma yikangura mbega bimeze gute mbega akazi kiwe kameze gute ubwo ntari igihe usanga yakoze akazi ko mu ijoro yaba akora ako kazi ko ku murango ni ibintu byinshi uyabanza kumubaza kugira ngo kuko kwisinzirira ko ku murango birashobora kuba umuntu atarose ikiro rikwiye mu ijoro mugabo kubera ko atarironse none ni kubera ko afite indwara ya insomni cyane nuko atarose amahirwe opportunity yo gusinzira yego nicyo navuga
murakoze cyane reka twakire undi munywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo Freeman turi kumwe
turi kumwe cyane 5 kuri 5 mwirewe neza ijwi rya Amerika
amahoro
amahoro amahoro turashima Imana hano Kigali mu Rwanda niho mperereye.
Ni byiza cyane. Ego.
Anje guhaye ikaze uwo mutumirwa mwadutumiriye tumubwira ati ni byiza cyane kuba yaje kutuganirira, ariko nkaba mfite nanjye ikibazo ngira ngo mubaze ku bijyanye n'itiro cyangwa se ibitotsi, kuko hari ukuntu ujya kubona nk'akabebe kakiri gatoya cyane gakunda gusinzira buri kanya mama wakiva ko akimara kumuyibere kagahita kongera kagasinzira mu kanya, yaba na ninjoro hose kakaba karaye gasinzira ariko kari no kwibere. Ese yaba akabebe kavukana iyo ndwara uko kagenda gakura iyo ndwara ikagenda ishira, cyangwa bega badusobanurira muri make, kuko nanye mbona ibitotsi akabebe gato kagira biba bikabije nkaba byadutera ikibazo. Nicyo kibazo nabazaga. Murakoze cyane
Freeman
wanene nimerera ni Kigali ni boyi.
Freeman guma ku murongo uti ako kabebe none kangana gute, gafite imisi ngahe yameza ngahe?
Gafite ubu ngubu nk'amezi anashyira atanu.
Ego guma ku murongo kumbure muganga akwishire mu kiri kumwe. Ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko muhinga bw'ivyuma ariko aragerageza kumugarura ku murongo kugira ngo umurongo wiwe ucemwe neza. Atenyenya gato Freeman muganga turamugarura ku murongo wa telefone hama atwishyure ico kibazo. Kumbure abafise ico kibazo cyo mu bebe ni benshi, kuko amezane kumbure aba yaramaze gutangura kudasinzira cyane, ariko misi ya mbere ya kabiri ndafise abana nanje, misi ya mbere indwi zibiri za mbere za ya gatatu barasinzira cyane, ariko ku mezi uvuze numva umengo nabyo nyine twobibaza muganga.
Oh, hari kine nabaza. Hari ukuntu umuntu nyine ku manywa aba yakoze cyane noneho byagira nijoro atiteguye kuba yasinzira, ukaba waryama nka saa mbiri cyangwa saa tatu, saa tanu ukaba wakangutse ukazongera gusinzira nko mu masaha cyenda. Ese bwo haba nta kibazo kirimo cyangwa byaba ari normale nabwo mwaza kumutubariza? Muraba mukoze cyane. No kuri kw'Imana ijo rya Amerika turabakunda cyane.
Urakoze Freeman. Uvuze uti ugiye kuryama nka saa mbiri hamukongera ukisanga saa cyenda ukangutse?
Oya, saa tanu ugahita ukanguka z'ijoro, ugahita uba maso kuva saa sita, saa saba, saa munani, saa cyenda, akaba ari bwo none wongera kuba watora agatotsi mpaka mu gitondo. Ese bwo byaba ari nta kibazo biteye, byaba ari normali cyangwa harimo ikibazo? Nabwo mwamutubariza.
Guma ku murongo. Ndabwiye ko muganga agarutse. Muganga bakiri ko barakugarura ku murongo, Freeman yabajije ikibazo cy'umubebe afise nk'amezi nkane, avuga ati none uwo mwana yuko buri mwanya usanga umenga ariko arasinzira cyane, yavuye ku ibere arasinziriye, babona umengo itiro ni byinshi cyane, ibyo birasanzwe ku mwana w'amezi nk'ayo?
Bakoze ibyo ni bisanzwe cyane kubera umwana w'amezi ane. Novuga nti nkuko nabivuze uheruka, itiro dukeneye riratandukanye bizanye n'imyaka umuntu afise. Nkuko mubizi nk'umwana kivuka usanga ajyama amasaha ashikana 23 kuri 28. Umwana ari hagati y'amezi atatu ane kuryama amasaha ari hejuru ya 15 niyo wanashima yaranakeneye. Rero ibyo ni ibintu bisanzwe cyane mu gihe atarindi bimenyetso by'indwara bibonekeza, nko mu kuba atonka neza, nko mu kuba ayira atakintu bigaragara bivuye ko kuba atariko araronka ibiro nk'uko umubyeyi yari abyiteze, n'ibindi mu gihe atazindi bintu novuga nti biteye amakenga bihari nta ngorane ni sawa.
Freeman, wumva icyo iyo nyisho muganga atanze uyumva gute? Hari ikindi wakongeraho?
Iyo nyisho ndumva ari sawa, kuko numvishe yuko nta kibazo biteye kuva nta ngaruka byamugiraho. Ariko none kongera ukatubariza na cya kindi ukuntu umuntu aryama saa mbiri, saa tanu akaba yakangutse z'ijoro, ubundi akongera gusinzira mu masaha cyenda, ubwo yaba ari normali ari ibisanzwe cyangwa se ubwo burwayi niho buhera gutyo gace gake umuntu akazarangira ijoro ryose rirangiye nta bitotsi abonye? Murakoze.
Ego murakoze. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye rwose, kubera ko uyu muntu aho ariko arinjira muri wa mugwa w'abandi bafise indwara ya insomni, ahubwo birakenewe yuko
igihe agiye kuryama ubisanzwe tumye iyo umuntu agiye kuryama yabwirizwa kusinzira gushika mbere bukeye aho mbere hari ibyigwa byakozwe aho berekanye yuko umuntu ubwire amubyura naho umubyura umusogonda umwe n'ugatulinda kwikangura ariko ukagenda mu bwonko bwiwe ukamera nk'ugukangura nubwo wenyine atakwikangura ariko ugakangura ubwonko bwiwe ukabigira inshuro nyinshi uyu muntu azongana n'umuntu yamaze igifata ibyo byose adasinziriye rero iyo kwikangura inshuro nyinshi mu ijoro n'ibintu bibi cyane ingaruka mbi nyinshi cyane uyu muntu rero arashobora kuba afite n'ubwandu ya ndwara ya insomnie ariko hari byinshi byinshi umaze kugenda kwitura abaganga babwira kubaza kubera ko hariho ibintu byinshi bishobora gutuma udashobora kugumya itiro reka ndabare nk'akarorero indwara y'akarorero gasanzwe ni umuntu nk'akarorero umuntu arafise indwara nk'indwara y'igisukari indwara y'igisukari baragira icyo bita twita nekopati bagaheza bakumva ubuntu bumeze nabi bumeze nk'amadurere bumeze nabi bakumva batameze neza bigatuma bashobora kwikangura hari n'abandi bafite iyindi ndwara y'itiro aho bumva umenga bategerezwa kunyeganyeza amaguru yabo kuyanyeganyeza bisigura bisigura yuko baza kumva mu maguru batamerewe neza aho rero baza gutuma bikangura kandi kugira ngo barumve amahoro ni uko babyuka bagaheza bakanyeganyeza amaguru bayita restless leg syndrome mu gifaransa ni syndrome de jambe sans repos abo rero ni ukuvuga ngo ikintu kibabyura mu ijoro hariho abandi babyuka kubera ko batariko barahema neza hari icyo twita apne du sommeil sleep apnea abo bantu haragira igihe mu ijoro akumva nk'inkendo zikamera nk'izikatitse kandi abagize nk'uwo baryama hamwe mu cyumba kimwe arashaka kumubwira yuko hagera igihe akumva yari karahema cyane cyangwa yari karagira ngo yita guhinga hamakaza yumva impemu zirakatitse icyo twita apne hanyuma mu nyuma agasubira ni ukuvuga ngo birakenewe kumubaza mbega ni kubera iki yikanguye mbega ni kubera ko yari karahema nabi mbega ni kubera ko yumvise ibintu atamerewe neza mu maguru mbega ni kubera yari yumvise muri rusange atamerewe neza ibyo umutari kuzinjira neza hariho nk'abantu bafite indwara z'umutima iyo baryamye hanyuma agaca yumva agaca igira ingorane kubera umutima waciye uruha cyane ku bintu birinda gusigura rwose n'ibindi urumva rero birakenerwa uyu muntu birakenewe ko yitwa kwa muganga icyo ni ikibazo gikomeye cyane ntaze abirekere ngaho birakenewe ko aje kwa muganga kugira ngo barabe ni kubera iki adashobora kugumya itiro
muganga none yogenda kuwuhe muganga kugira ngo amwiteho yoba ari umurologe umuhe muganga
ego mu bisanzwe iyo umuntu afite ingorane z'amagara ashobora kwitura umuganga uwo ari we wese medecin dogita kuko murabizi ijambo umuganga na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi aho nzavuga umuganga umuntu wese akora kwa muganga ni muganga n'ujya yakira abantu ujya bandika bamwita muganga iyo kwitura rero umuganga medecin dogita medical dogita hanyuma uwo nawe aheza agaca amurungika ku wundi muganga bivanye n'ukuntu amubona ashatse yoshora ari ahantu hari nefenehologe abanehologe ashobora kugenda ku munehologe nawe nyine araheza akaraba ibijyanye n'itiro ibijyanye n'izindi ndwara z'ubwonko abibaye ngombwa akamurungika kujya wundi muganga akarora ujya muganga w'indwara z'amagara yo mu mutwe bitatse cyane umuganga wundi bivanye n'indwara abonye uwo muntu afite by'ukuri ashoboye kugenda ku muganga uwo ari we wese araheza nawe akamurungika ku musipesiyalisite yibaza ko ari we yanonose iyo ngorane afite kandi n'uwo musipesiyalisite arashobora guca amurungika ku wundi cyangwa ku bandi baganga bivanye n'izo yiteze
neza cyane murakoze cyane muganga ego reka tubandanye twakira undi munywanyi Idrissa Bakungu amahoro neza
amahoro neza
ego
niwe neza Diane
ego ni Oriane ni Oriane
imirirane Kigali mu Rwanda ndagushimiye kubatumiye muganga tumenye byinshi kuri iyo ndwara ndashaka kwibariza muganga ukuntu abantu bayirinda n'ibimenyetso byayo n'ukuntu ifata hari noneho mwitangaho urugero urebye kuva nimaranye imyaka myinshi ryama amasaha make. Ni ukuvuga ngo nshobora kuryama isaha imwe mu minsi ibiri. Ni ukuvuga ngo kubera akazi nkora agiye nakoraga mbere ya korona amangona n'ijoro, nemewe kwakuruhuka umwanya wo kuruhuka ukaba mukeya nyine. Bajya kuryama ibitotsi bikabura, noneho nasinzira isaha imwe cyangwa ebyiri bikaba birarangije. Noneho ikindi kibazo umwibarizaga, niyo naryame n'iyo saha imwe ku manywa nijoro sinshobora kubona ibitotsi.
None ga Idrissa, mbere y'uko muganga kwishura uravuze ati warakoze cyane, haragira ahantu uryama gake, ibyo onye wabikoze ikiringo kingana gute, uryama amasaha make kumbure umubiri wawe uhavumenyera kuryama amasaha make, byagenze gute, ikiringo cyari kingana gute?
Ni ukuvuga ngo narangije kwiga hita njya mu kazi, maze imyaka makumyabiri mu kazi. Ni ukuvuga muri iyo myaka 20 nkora nabashije kuruhuka gakeya. Ni ukuvuga ngo kubera njye ndi umutekinisiye, ni ukuvuga ngo iyo mfite akazi kenshi ubura umwanya wo kuruhuka. Rero nabura umwanya wo kuruhuka navuga ngo reka mbere niba mbura ibitotsi reka njye nikorere amabona n'ijoro, niba ndyama isaha imwe ebyiri nta kintu cyambuza kudakora. Noneho ingaruka nagiye kuzibona ubu ngubu.
Ingaruka ni izihe ufise?
Ingaruka ni ukuvuga ngo agiye mba nicaye nkumva agatoki karaje kaje umurotoni kaje umurotoni ubona ndasinzira, ukabona no muri bisi cyangwa niyo naba ntwaye ukabona ngo ngize umunota umwe ndasinziriye mu kanya gatoya kunyesha mbona ngo bihise bigenda nyine.
Urakoze cyane, guma ku murongo Idrissa, guma ku murongo muganga kumbure muvugana kanya gato. Usa n'umuntu Sirere yatubwiye yuko baba bariko baraganira akabona yagiye akabona yasinziriye. Muganga, impamvu nariko ndamubaza ivyo bibazo mbere yo kumwishura kwari kubera hariho n'abandi usanga baramaze iyo myaka nyine yavuze baryama nk'amasaha ane, ugasanga bo bavuga bati jewe amasaha ane arankwiye, niyo ndyama imyaka yose ndabimenyereye. Kuri umuntu nk'uyo ingaruka ni izihe? Hama twongere twumve n'icyo umufasha Idrissa muri iki kibazo afite cy'uko yabigize imyaka miremire cyane, ubu nyageze ku rugero rw'ingaruka yokora iki?
Murakoze. Iyo umuntu asinziriye amasaha makeya bikaba ikiringo bintu bwa kinini dufate bikaba amezi ashika nk'atatu, uyo muntu abagiye mu mugwi warashaka kugira indwara ya insomni bitagoranye. Ariko rero iyo umuntu aryama amasaha makeyi hanyuma ayo masaha makeyi akaba atari kubera ko bitumwe n'akazi, akaba ari wenyine yumva ariyo masaha amukwiye, hanyuma mu gitondo abyutse akumva amerewe neza, uyo muntu abafite ikindi kintu cyitwa short sleep duration, nubwa ni ikiringo kigufi cy'itiro ariko ntabafite indwara ya insomnia. Ni ukuvuga ngo rero ariko rero uyo mu gihe yamaze igihe ajyana amasaha makeya kubera akazi kiwe, kubera akazi akora, kubera ko akeneye ategereza gukora mu ijoro nk'akarorero cyangwa ategereza kubyuka gukora ibi cyangwa biriya, uyo o by'ukuri arafise ikibazo kidasanzwe. Uyo o ashobora kuba yaramaze kugira iyo ndwara ya insomni. Bisaba rero yuko yitura umuganga hanyuma gukora ibintu byinshi, kumbure mufaza gufata akanya tubongere tubyitanye bimwe mu byo n'umuntu wenyine ashobora gukora kugira ngo yifashe, kugira ngo abagabanye basi ubwo bukaze bw'indwara ya insomni. Kumbure turaza kongera kubigaruka ku mugabo by'ukuri birafite ingaruka mbi kandi zidasanzwe.
Urakoze cyane Idrissa, nawe nyine uzo kubanda nyumvirisa ikiganiro turaza kugira mu kanya icokogwa. Ariko reka tubanze tugaruke ku kibazo kindi nibutse ko Sirire yari yabajije cerekeye trauma, cerekeye gucika inkokora, gucika intege cyangwa kugira ikintu cabaye kigutuma udasinzira ijoro ryose ni ibintu bisanzwe bishaka gushikira umuntu ari wese ariko muganga byo byo babisanzwe yuko kubura umuntu kumbure ivyumviro bigutuma udasinzira ijoro ryose birasanzwe
ego cyane iyo umuntu yabuze umuntu hanyuma ibyo imbabizi iyo umuntu yabuze umuntu cyangwa iyo umuntu yatakaje akazi cyangwa iyo umuntu yahezwe n'uwo bari kumwe uwo yarakunda cyane akamuhe bakamuhemukira uyo muntu aragira imyitwarariko idasanzwe iyo ariho igihe ashobora kuba adaptation umubiri ugasubira bikamera neza nk'inyuma y'imezi itatu inyuma y'amezi makeya bigasubira bikamera neza ariko iyo bimaze ikiringo kigena nko ku mezi atatu ibyo bintu bihari aho bica bizana indwara ya insomnie kandi twibukanye yuko hari ikindi twita post traumatic stress disorder nubwo ni nka problem umuntu agira ni ingorane umuntu agira kubera ko hari ikintu gifite ingufu cyakomerekeje umubiri wiwe ikintu gifite ingufu na cyane cyane nk'ibyo twagejeje kuvuga umuntu yabuze umuntu yarakunda cyane umuntu yakorewe amabi mu bwana umusoza yabonye ibintu bihambaye cyane muzeye mu ntambara nubwo bategeza kubibona hama ariko bigaheza bikamugora gushobora kugumwa rero urumva yuko ari ikibazo kidasanzwe urumva nubwo ni stress irashobora gutera ingorane z'itiro hanyuma ingorane z'itiro bwo nyine nazo zirashobora gutera stress
ego ivyo nico kimwe none ga muganga ku muntu yoba yaraciye mu ntambara ugasanga nyuma ya myaka ingahe aracyafise cyo kibazo cy'itiro
yego murakubwirira amaho kabazo
ikibazo cy'abantu baba baraciye mu ntambara kuko haragira ahantu utegerezwa kuba waravyibagiye canke itiro ryaragarutse birasanzwe yuko umuntu yaciye mu ntambara nawe nyene nyuma y'imyaka 20 agifise ico kibazo cyo kudasinzira neza itiro cikagurika itiro rigira nyene guhungabana navyo nyene nibisanzwe
mutanzwe nuko uyu muntu yagize iyagonye ivyo bintu hashobora nubwo hashobora kuca ikingo kinini kitari kimenyerewe ko ashobora kugira ibyo bimenyetso bifatanye n'iyo ngorane nuko ashobora kuba yaragize ibyo bimenyetso ariko hakaza ibindi bintu kuko murabizi bijyanye n'amagara y'abantu hari ibiza bisahirizanya hari ibiza bifashanya bigaca iyo byongereye ku bya bisanzwe bihari bigaca bitera ingorane ni ukuvuga ngo uyu muntu yari asanzwe ari mu babangamiwe kubera ibintu byabaye ariko haje ibindi bintu nk'akarorero kubure ahantu haba ntihatekanye cyangwa we nyine uko abyitwaramo ntabyitwaramo neza amasaha aryamira ko saa amwe arahinduka uno munsi ataha saa sita zo mu ijoro ejo naho aryama saa tatu hanyuma n'ibindi bitandukanye ni ukuvuga hashobora kuza ibindi yabasanzwe ari mu rugo abantu babangamiwe hagati haza ibindi bintu nabyo bigaheza rero bigakabura nicyo gituma ku bantu bose aba umuntu afise ibyo yaciye cyangwa utabiciyemo tuhamagarira ni umugani bimwe twita igene zisomeye tubaza kongera kubigaruka ko umugabo kimwe muri byo harimo ni umugani gufita kudafita ibintu biza bihungabanya ikiro ku bimwe byo kutaraba ingomesha kure cyangwa amatelefone imbere yo kujya kuryama n'ibindi kumbure tutamufatira akanya tukongera tukagaruka ko
ego reka tugiraho nyine muganga tuvuge kumbure duhere kuri ku bantu bagize icyo kibazo cyo kutagira itiro ikiringo kirekire uwo bahanura gukora iki hama tuce tuja kumbure kuri abo bantu bafise ikibazo cyo kudasinzira bikwiye mu gihe kigufi kumbure yabuze umuntu canke yafise ibibazo by'akazi yokora iki duhere ku bantu bafise itiro ikibazo cy'itiro ikiringo kirekire amaze kumbura imyaka 5 imyaka 10 nk'uwo twumvise Idrissa akimaranye imyaka miremire yotangura gukora iki nyuma yagiye kwa muganga kumbure bimwe mu byo nk'uwewe uri umuganga uri umuneurologue bimwe mu byo muhanura gukora kugira ngo atangure rwa rugendo rwo kugira itiro ryiza
Ego, ego. Kimwe ikintu cya mbere nuko hari icyo twita relaxation cyangwa relaxation n'ubwo ni technique, amatekinike yo gushobora kusubira ku de relaxation, hahandi umuntu agerageza kuzana ibintu biri positive mu buzima bwiwe, nubwo haba hariho ibintu bitameze neza biri mu buzima bwiwe, aho ni muri rusange abantu bose bafise imyitwarariko iyi cyangwa iriya, yaba ibintu bya kera cyangwa ibya vuba, nubwo ni kuzana ibindi bintu biri positive mu buzima bwiwe kugira ngo bishobore kuja en concurrence n'ibyo bindi bintu bitameze neza. Ni nka kurya ba pasteur cyangwa ba chef cyangwa ba patiri bavuga bati yo wa bimeze kuko nuko yo rimwe uribuka udafise na rimwe hanyuma no kuvuga gica kintu kintu positive kuri wewe, ni nko kugena uko nyene. Ariko hariyo ibyo abantu no kuvuga icyo ni kintu kitegeza kugwa n'abantu bose, baba abantu bafite ibintu babaye ko cyangwa bitababaye ko. Ikindi tukunda kuvuga nuko muribuka turakunda kuvuga kuti umuntu agiye kuryama ubwa mbere imbere yuko agenda kuryama, nuko agenda kuryama habaye ikintu cyo kurondera ikiro. Kurondera ikiro ni hahandi narigeze kuvuga twebwe kera mu Burundi babikora neza, imbere yo kugenda kuryama wasanga bateramye hanze ku kwezi bariko baravugira iti cyo bariko baraganiriza abana, bagasanga rero bageze kugera baragiye gusinzira. Ariko munsi abantu baba bari kumbonesha kure, abana bari kumbonesha kure, se rugo ari kuri telefone, inarugo ari kuri telefone, agacagira saa tatu saa yine ngo mugende kuryama, bagacagira kuryama bapfire muri bya bintu birashyira umuco mu maso. Urumva nk'aho hose nk'icyo ni kintu ategeza kwitwararika, nubwo nti kurondera ikiro akava muri ibyo bintu birashyira umuco mu maso cyane, kugira ngo ubwonko bureke kuba buriko burakora cyane. Ni nacyo gituma duhanura yuko kizira yuko amasaha yo kumugoroba bisanzwe atari byiza kugiranira imishyaniranire n'umuntu, ariko ibyo bintu byose bituma iyo deba ituma mugiranira ibintu bimeze nk'imishyaniranire, ibintu aho usanga umuntu yarakaye ariko avuga cyane bikuri mu masaha yitereye yo kugenda kuryama, n'ibintu bibi cyane wikunda. Umuntu nubwo yaba yagushavuje, dufate umwana wawe cyane umubyeyi wawe cyangwa umubakanye, wikunda wowe nyine, niba wikunda nubwo yaba yagushavuje urabyirengagiza mu bure mu bigaruke ko mubwiye ku kazi nimba ari kugira ngo mu gitondo nimba wigaruke yo mu gitondo ngo muhungabanye ukuntu muziza kugenda ku bigaruke ko ku bure mubwiye ku kazi, ariko ku mugoroba urabyirengagiza kubera ko birakabura ubwonko bigahita bituma wowe rero kugenda gusinzira ubwonko mu buryo tekinikali kimwe, kandi nabwo bwari mu yabira bwari ko burakora cyane. Icyo ni kimwe. Ikindi bakunda kugura abantu benshi kuko ari kibuze uheruka, ni uko abantu hajya mu gitanda cyo kuryama hajya baryama usanga bariko baraganira, nubwo bariko baraganira bumvikana n'ibintu bibi cyane. Kirya gitanda kirya cyumba umuntu aryamamo twamaduhanura duti ni cyumba cyo kuruhuka cyo gusinzira cyanke ku bantu bubatse ikibanza cyo kuranguriramo amabanga y'abubatse cy'abantu rero bagenda kuryama, ugasanga bariko baraganira, ugasanga bariko baravugana imigambi ibicanye biriya n'ibintu bibi cyane. Ni mu bituganire hajya muri salo muri bya cyumba hajya bakiramira hamutakize kuryama muce muzimitara nta yindi migambi ikunda kuberaho. Iyindi ngorane benshi bakunda kugira ni uko iyo baguze ikiro iyo amaze ya minota 30 atarasinzira akajya mu myitwarariko mu buzima bwa minsi yose, atatangura kwipangira imigambi, atatangura kwiyumvira. Nimba ari umunyeshuri atatangura kwiyumvira ikigwa egizame yimirije kuba, nimba ari umusore cyangwa inkumi yimirije kuba akatangura kwiyumvira ya mariyaje igwa rubanza, agatangura kwiyumvira ibintu cyane. Ibyo ni ibintu bibi rwose. Wewe byashyitse egome wamaze imyaka 30 utarasinzira, hanyuma ukiri ugenda gukoresha ubwonko birahita bikakugora. Ikindi kurangura abantu ni uko iyo yikanguye akagenda kuraba isaha, akagenda kuraba aho amasaha ageze, izo nazo nyene biraheza bikamugora cyane. Ego byinshi ni ibintu byinshi bisaba yuko mukora abantu bahindura
Ijene disomeye uze kubandanya uwongera mutundi turiko turaganira muganga, birafasha cyane kandi kumbure hariyo n'abashobora kuba bariko barabyandika ahantu birafasha. Reka mbanze nakire Marcel nawe nyene ku murongo wa telefone. Marcel, wakoze kwihangana ikibazo cyangwa icyumviro.
Nakoze cyane, ndi Kigali mu Rwanda. Ndashaka kumubaza muri iki ikoranabuhanga uyu munsi abantu benshi bashishikajwe n'amakuru yo hirya no hino ku isi, yaba bakoresheje telefoni zabo cyangwa se sikirini mudasobwa cyangwa se televiziyo. Noneho ugasanga umuntu abyuka mu gitondo ajya ku kazi akagaruka nimugoroba, yirima yicaye mu kazi, ni umushoferi, akora muri biro, afite akazi akora mbese kamusaba gukora yicaye. Noneho yaza mu gihe atashe agasubira gace akoze akirikira kureba amakuru kuko aribwo aba abonye umwanya. Nanjye mfite ikibazo kimeze nk'igitandukanye n'ibyo amaze gusobanura. Yewe ndyama ku isaha zitatu z'ijoro ariko zentrakeri mba nicuye, ubwo mbese nkinjira amasaha abiri mu ijoro. Niyo naragerageje kubivuga, none ndereka ngeze saa tanu z'ijoro nabwo ndabigerageza nsanga ya masaha abiri sinshobora kuyarenga, ku buryo meze nk'umuntu urariza mucyangwa urarirombe. None ubwo njye nabigenzamo ni ukuvuga ngo nijoro sinjya ndeze amasaha abiri, umunaniro naba mfite wose, naba nakoze naba ntakoze sindenze amasaha abiri. Ninjya amasaha ndi ndaba nzi ko saa yine ndaba niciwe, ninjya amasaha yine ndaba nzi ko saa sita ndaba niciwe, ubwo njye nkore iki?
Guma ku murongo Marcel. Muganga bisa na vya bititwa twavuze kare vyerekeye abantu bafise mu mubiri wabo isaha y'umubiri ijyama amasaha magufi, ivyo vyo bari uko kumbure Marcel niko yubatse canke ni kibazo? Niba Marcel kumbure
ngo ntagagurira ingorane ya Marcel na Marcel amwishura neza.
Ego Marcel yavuze ati wewe afise amasaha abiri yonye natarenza yajyamye, nimba ajya amasaha mbiri, nimba ajya amasaha atanu, nimba ajya amasaha ngapi, amasaha abiri yaryamye biba bikuyabona yabyutse.
Oya, amasaha abiri ni makeyi cyane, abiri ni make rwose, ntari muri wa mugabo w'abandi tuvuga bafise amasaha magufi. Kubera abo ni nk'abajya baba bafite aho abandi bari gufite amasaha indwi, umunani, icyenda, ariko nabo bagafita atandatu, atanu, nko gushika ukurane basi buriburi. Amaze kuba aryama amasaha abiri, uyu ari muri apide taki, ni twavuga muri bimwe mwibuke igihe twavuga insomni. Ni mu gihe umuntu biramugora kugumya kwinjira mu itiro cyangwa naho biramugora kuyigumya cyangwa akikangura kare, bivanye n'uko yari yabitekanije, hanyuma akagira n'ibindi bimenyetso. Mu mumba riza uko biri kose nibaza yuko ku murango niyumva ko amerewe neza, niyumva kuko babandi bafite amasaha make yo kuryama, bobo ku murango bumva bameze neza, bumva baruhutse bikwiye. Ariko nibaza ko umuntu wanjye nibaza ko ku murango atumva ko yaruhutse bikwiye, uyo rero aho arafise ikibazo kandi bidasanzwe.
Marcel, muganga uramwumvise, mbega ku murango uraryama?
Yego, ku manywa rwose ndaryama kuva saa munani kugera saa kumi n'imwe mba ndyamye kandi nsinzira.
Ahubwo nasha kubaza nti mbega ku murango yiyumva gute, yiyumva gute, mbega yumva afite ingufu, mbega yumva ufite ingufu zikwiye, mbega ntiwumva ufite akantu ko gushaka gusinzira ku murango, mbega urakora akazi neza nk'uko wabwiriza ugakora?
Ni ukuvuga ngo ku manywa vanidi akazi kandi karakorwa nta kibazo, ariko avaru treveri ajitwa diseteri ndasinzira rwose, ndanumva itiro ryaje ku buryo nibyiriza nkajya mu gitanda kuryama. Kandi iyo ngeze mu buriri kwayo masaha, iyo ngeze mu gitanda kwayo masaha, ndasinzira rwose nkanarota, ndasinzira nkanarota pe.
Muganga kumbure, ntibyo wabiva kuko kuntu ntiyoba yajyamye amasaha menshi ku murango bituma mwijura buri tiro, ubyumva gute?
Nibyo nakomeje ngaruka ko mu bisanzwe ikintu muze duhanura abantu bagira ingorane ikura itiro mu ijoro, nuko bogerageza ku murango bakirinda ibintu byo gusinzira.
nagonda bamenyesha yuko byose ningira nyama ku murango ariko rimwe na rimwe ndabimbira abantu mvuga nti bo ariko nabivuga ngo sina nti cyese naho umuntu ajya ku murango guko imbire uryamye abandi bantu bose bari kubarakora nega nti umba yuko ari ko ragusiga mu bijanye n'iterambere yumbire kujya mu bitanduka cyama abandi bantu bose bari kubarakora basanga sa 8 cyangwa sa 7 cyangwa sa 6 urugero mu gitanda muri make ariko umuntu afite ingorane yitiro nuko kizira kazirizwa yuko agenda kuryama ku murango nazihoze hama aze kugenda kuryama mu ijoro naho nyine yumva yuko yabanje kurirondera rimwe twavuga rimwe twadondagura
yego muganga nyuma y'iminsi ngahe yo bigerageza kugira ngo bikunde yo bandanya bikora igihe kingana gute kugira ngo apime avuga ati ubunye ndabona ko byakunze indwi imwe zibiri ukwezi yirinda kuryama primite
ego mu bisanzwe hacking of fixe tuvuga ariko nuko afata yo kwihangira yuko ubuzima bwiwe bwose ahubwo ubuzima bwiwe bwose ahubwo akurikiza ibyo bintu tuzita higiene disomay sleep hygiene nuko bikurikiza ibyo bintu kandi uva ko atari ikintu kimwe urumva ko bikurikirane n'ibintu byinshi kwirinda kujyama ku murango kwirinda kuraba imbonesha kwirinda kuryama kwirinda ibintu by'imigambi uryamye kuraga isaha kwirinda kunywa dufata inzoga mu masaha y'iteraniro cyangwa nibwo tubara inzoga zirya n'ibinyobwa birimo ngo energy ngo yike amafanta n'ibindi byose mu masaha y'iteraniro se mu ijoro kuvuga ibintu byinshi byabwirizwa kugerageza gushyira mu buzima bwiwe iminsi yose ahubwo y'ubuzima bwiwe nubwo bitotorera umuti burundu icyo kibazo cyiwe basi byogabanya ingufu izo ngorane zifise
nyishura ironse Marcel urakoze cyane muganga tubandanye ku murongo wa telefone turafise wundi yitwa Clément uraho neza
naho neza
amahoro duga ku ijambo
sakabaze mu bafu abazo kubera iki bishika nko ku murongo ugasanga umuntu ariko ari sinzirira ko kandi umenga kuyama ntaronka ikiro biva kuki
akaronka ikiro ku murango ariko mu ijoro akaribura
kuma
ku murongo Clément muganga duga kwijambo namwe muganga mwa mwumvise ikibazo cha Clément avuga ati wewe araronka ikiro ku murango ariko mu ijoro akaribura ariko ku murongo niba kumbure two mubaza ibindi bibazo
yego ndega mu ijoro agenda kuryama isaha zingahe hanyuma yibaza ko aribura kubera iki yibaza yuko yoba aribura kubera iki ego
Clément wamwumvise muganga arabajije ati wowe kuri wowe ubona uribura mu ijoro kubera iki
ifana ngira ko numa ndaruhutse ku murango niyo mpamvu nazibaza
kumurango ujyama nk'amasaha ngahe bigenda gute musiguri
sa kujyama hasa munani y'umurango sasa
muganga mu karere k'ibiyaga binini kumbure usanga abantu bafise uwo muco wo kuryama saa premit kuryama ku murango mbega kuri ibi bibazo tuguma twumva byo gusinzira n'icyo biva kuri uwo muco w'abantu bajyama ku murango kuko mu bihugu by'amahanga umwanya ntuboneka ariko abantu baryama ku murango ibyo bisa n'ibitabaho ibyo babifite ni isano n'umuco wo kuryama ku murango ku bantu mu myaka yaheze kumbure muri iyi myaka yose usanga umengo kuryama mu ijoro ni ikibazo
ego by'ukuri nuko nabivuze muri kwa tugitanga twavuze yuko hariho isaha iri mu mubiri sanzo yubatswe mu mubiri wanashima isaha yo mu mubiri irafumba gatoya aya masaha irafumba gatoya amasaha 28 ni nka masaha 28 n'ibice nka bibiri cyangwa bitatu abana bakiri abadoresa nibo bafite isaha yabo yo mu mubiri irenga gatoya rero muri rusange umubiri ukuntu ukora utegerezwa gufata ukazana ya saha yo mu mubiri ukayizana nubwo isaha
environnementale no y'umuco wa umunsi nijoro birashika ko umuntu ubwa mbere muri iyo saha yo mu mubiri abafise ingorane zindi zitwa atari insomni iyo saha yo mu mubiri hariho abantu ya saha yo mu mubiri yameze nk'ibiba n'ubwadi igikwimbere gato ni ukuvuga abo bantu bagakenera kuryama n'imiguru y'ibiri nka saa sita zo mu ijoro niho bashobora kumva ko bashobora kuryama kandi bagiye bashobora kuruhuka abandi nabo yari ikweze iraza kare ni ukuvuga ngo baza gukenera kuryama kare cyane rwose ariko rero ubwa mbere nubwo yuko iyo mvuze iyo saha yo mu mubiri kimwe mu biyigira regulation mu biyigira kontrole yayo harimo umuco ukuntu habaho umuco izuba hanyuma izuba rikagenda hakaza ijoro ibyo ni kimwe mu biyigira kontrole ya tiro bambi ya saha yo mu mubiri ibindi biyigira kontrole hariho ibintu by'ubuzima bwa minsi yose hariho nk'ikiringo cyo gufungura muraboga hari abantu turabizi ko twafungura ababishoboye mu gitondo babironse hanyuma bagafungura saa sita akafungura no ku mugoroba kandi ku masaha kanaka ayo masaha nayo nyine ari kwa kundi kw'izuba umuco uri mu byubaka ya saha ayo nayo nyine ari mu byubaka isaha hari ibintu byinshi rero byinshi byubaka iyo saha mu mubiri ariko by'ukuri umuntu wese ubwa mbere ni umuntu yuko yirinda kuryama ku murango umuntu wese afite ingorane yo kwisinzira ko mu ijoro yo kwirinda kuryama ku murango akarondera ibintu byose byotuma adasinzira ku murango
kuri icyo na nyine rero muganga ku bantu mu bihugu kumbe tuvuge nko mu Burundi umuco wo kuryama uhejeje gufungura saa sita gushika saa munane ubwo abantu nibo bavanura n'uwo muco waba ari umuco mwiza byo bari byiza ku mubiri
oya si byiza na gato na cyane cyane ku bantu basanzwe bafise ya kiyo ryabo ritameze neza nkuko mubizi imibiri ntiyubatse kumwe hariho abasanzwe bari bafise d'autres facteurs de risque abandi ma risque abo bantu rero iyo yagiye nko kugenda kujyama ku muturango biraheza bikatera yanuze ariko jewe ku giti cy'iwanje jewe nubwa kujyama ku murango ntabwo ari ibintu jewe n'ibintu ntakanura na gatoya na cyane cyane ku bantu ingorane y'ikiro mu ijoro
murabyumvise rero nk'uko muganga bivuze muganga Nestor Nsengiyumva yanonosoye kuvura indwara z'imitsi nsoza bwenge umuntu neurologue ahanura ati ibyo kurya amasaa sita uhejeje gufungura si byiza yanatubwiye byinshi by'ibyo ushobora gukora ufise ikibazo cy'itiro muri rusange ati gutegura itiro ugafata umwanya ugategura umwanya wo kuryama ni ikintu gihambaye cyane kugira ngo umubiri wawe umenyere kuryama neza no gusinzira neza akavuga ati ikibanza cyo gusinzira ni ikibanza cyo kuryama si cyo kuganiramo cyangwa cyo kurabiramo amateleviziyo ati tegura urya mwanya neza ati kandi mugabanye ajya ataraye yo mu maso haba ari amateleviziyo haba ari amatelefoni n'ibiki byose mbere yo kuja kuryama kugira ngo itiro rigende neza turamushimiye cyane muganga Nestor Nsengiyumva akaba akorera mu gihugu cy'u Burundi ni umuneurologue turamushimiye cyane ko nayo yose kugaruka ndashimiye namwe mwese mwagarutse mu kiganiro muri sanga kugira ngo muterere ibibazo n'ivyumviro ahanini naho turangirije ibiganiro mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ndashimiye Nadia Tahana yonyine yamfashije mu buhinga bw'ivyuma ibiganiro vyacu vyose haba ari iki n'ikindi co mu minsi heze twagira kice ca mbere murashaka kubironka kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.com mukaja musi yahanditse aho kumvira ibiganiro mukaja muri sanga murashobora kubironka kugira ngo mufashwe cyane ibi biganiro aba baganga baba bafashe umwanya utari muto kugira ngo babasigurire indwara zitandukanye babasigurire ico mwokora kugira ngo mwifashe ejo twizere yuko mwagize ico mwunguka uno munsi ndabashimiye mwese rero mugire umunsi mwiza murakoze.